mvani radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Jeffrey Mutagoma no mwanya wa makuru duhera ku hirya no hino ku isi twateguriwe na Aloyce Bigirimana.
Urakoze Jeffrey Katia here uyavugwa muri Afrika umunya politiki atavuga rumwe na leta ya Sao Tome Vila Nova yaratsinze inchuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu. Carlos Vila Nova yari umushikiranganji ajejwe inyubako muri Sao Tome yatsinze ku majwi 57 n'ibice bitatu kwijana cyabitabiriye ayo matora, mu gihe Guilherme Posa da Costa yarashyigikiwe n'umugambwe uri ku butegetsi we yaronse 42 n'ibice 86 kwijana by'amajwi. Vila Nova wafise imyaka 79 muri iki gihe azosubirira Perezida Evaristo Carvalho yahisemo kutarondera ikiringo cya kabiri cy'imyaka 5 cy'amabanga y'umukuru w'igihugu. Sao Tome ibonwa ko ari akarorero keza ka demokrasi mu kigobe cha Guinea. Muri Afrika kandi, Saadi Kadhafi umuhungu wa Muammar Kadhafi yahoze atwara Libya yarabohowe ejo ku munsi wa mbere. Leta afata kibanza ya Libya yabitangaje ejo ku wa mbere nyene. Saadi ubu afite imyaka 47 n'umuhungu wa gatatu wa Kadhafi yarekuwe inyuma y'ingingo sentare yafashe haraheze imyaka itari mike. Bimenyesha makuru bitari bike muri Libya byavuze ko aza yaramaze gufata indege yihuta aja muri Turukiya. Ubutegetsi bwa Libya bwatangaje kandi ejo ku munsi wa mbere ko harekuwe n'izindi mbohe zirimwo uwahoze ajejwe iperereza ku ntwaro ya Kadhafi, Ahmad Ramadan. Umugwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri Libya wavuze ko iri bohorwa ryabo bahoze mu ntwaro ya Kadhafi ari intambwe ishobora gushikana igihugu ku bwiyunge.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwavugwa mu makungu muri Afghanistan, abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye barasubiye gutangura kwiga ejo ku wa mbere inyuma y'aho abatalibani bafatiye ubutegetsi. Mu mashuri amwamwe abafise igitsina gore baratandukanijwe n'ab'igitsina gabo hakoreshejwe ibitambara binini canke ibibaho bibatandukanya mu isomero. Ibibera mu makaminuza n'ayandi mashuri muri Afghanistan biriko birakurikiranirwa hafi n'ibihugu rutura. Ni nka kimwe mu bimenyetso bizokwerekana by'ukuri ivyubahirizwa ry'agateka ka bakenyezi muri iki gihugu abatalibani baherutse kwigarurira. Bimwe mu bihugu byo mu burengero bw'isi byavuze ko gutanga imfashanyo no kwemera ubutegetsi bw'abatalibani bizokwisunga ingene batwara igihugu, harimo n'uko bafata abakobwa hamwe n'abakenyezi. Abatalibani muri Afghanistan bavuze ejo ku munsi wa mbere ko baganiriye na Pakistani ku gucungerera hamwe umutekano, harimo n'ingingo zikenewe gufatwa ku mbibe z'ibyo bihugu bibiri mu kugwanya abaja gukora iterabwoba muri Pakistani. Intumwa za Pakistani zari zirongowe na General Faiz Ahmed, umukuru w'ikigo kijejwe iperereza Mujahid, yavuze ko Talibani babemereye ko atanumwe azokwemererwa kuzokoresha ubutaka bwa Afghanistani mu kubangamira umutekano wa Pakistani. Mu gihugu cy'Ubufaransa, umufaransa yabaye rurangiranwa mu gukina amareresi cyangwa sinema, Jean-Paul Belmondo yitabye Imana afite imyaka 88 y'amavuko. Urupfu rwiwe rwemejwe ejo ku munsi wa mbere n'ibiro by'umushingwamanza wiwe inyuma y'imyaka 50 yari amaze muri uyu mwuga. Jean-Paul Belmondo yakinye amasinema arenga 80. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yanditse kuri Twitter ko Belmondo yari itunga rikomeye ku gihugu kandi ko Abafaransa bose bamwiyumvamo.
Aloyce Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. mukomeza kumva radio ijwi rya Amerika ku murongo wa FM ku ijana na kane n'ibice bitatu, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ikaze nanone mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Turabanza ariko muri Guinea, aho abasirikare bahiritse Alpha Conde ku butegetsi ejo bakoze inama yo kugerageza gusubiza ibintu mu buryo impuguke mu bya politiki zirasesengura ibibera muri icyo gihugu.
Byatwawe n'Abongereza, ibihugu byatwawe n'Abafaransa, uyu munsi usanga hariho ubudasa kuko ni muri iyo byatwawe n'Abafaransa gukuramo amakuteta ahadusanga umenga yarahagaze.
Uwo ni Frederic Bamvuga Inyumvira, impuguke muri politiki n'imibanire y'ibihugu, wigeze kuba vice president wa mbere w'u Burundi. Naho muri Tanzania, abana b'impunzi z'abarundi barenga 1,500 batangiye gusubizwa mu ngo bakuwe mu byaro bari baragiyemo. Amakuru arambuye ni mu kanya turabararitse. Ishyirahamwe Save the Children rikora ibyerekeye uburezi mu nkambi y'impunzi z'abarundi iri Nduta muri Tanzania, ryatangiye gusubiza mu miryango abana bagera ku 1,500 batorotse inkambi bajya mu byaro bitandukanye. Inkuru ya James Jovin, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Nduta muri Tanzania.
Umuvugizi w'ishyirahamwe Save the Children mu nkambi ya Nduta, Bwana Jamal Abdallah, mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika, yemeje yuko hari impamvu nyinshi zituma abana batoroka ikambi. Muri zo harimwo ubukene mu miryango.
Katika kipindi cha mwezi huu tuseme,
muri kuno kwezi turimwo, turakora isakwa ry'abana bari nyuma y'inkambi kugira tubasubize mu nkambi. Benshi mu abo tumaze gutahana twasanze bakoreshwa ibikorwa bibarengeye, nko gufyatura amatafari, kurimishwa buri munsi no kwirirwa bubaka amazu. Naho biri uko bama batorotse ikambi kubera ibibazo ntangere. Dusaba uzobabona aho hose mu bijiji azotubarire kugira dukomeze uwo mugambi wo kubasubiza mu nkambi mu ntumbero yo kubafasha bikwiye.
Sehemu yoyote ambapo watakapokuwa, sisi tuko tayari kufika, mradi tupate taarifa kutoka kwa hao watakao kuwa tayari kutupa taarifa ambao ni wa Tanzania.
Bamwe mu Barundi batuye mu nkambi ya Nduta bavuganye n'Ijwi rya Amerika, bo bavuga ko abana benshi batoroka inkambi biterwa n'imfashanyo zidahagije baronswa muri iki gihe.
Ni ukuvuga ko bivana n'uburyo babona muhira budameze neza, kuvuga ngo babeho canke bajye. Ni ukuvuga umwana amaze mu gihe amaze kubona ko muhira atankoni iri kuziko atavye havajya, atagerageza kuza hirya no hino kuvuga ngo arondere ibyo ashobora kuba yorya byashoboye guhambya byose.
Umwana arashobora gukubitwa agafatwa nabi, hama abandi nabo gacusanga babakoresha nk'ibikorwa by'ingufu, ugacusanga babakoresha nk'ibikorwa by'ingufu gufyatura.
Ni kuvuga ko ikenshi bivana n'ubukene bw'abavyeyi atacafise bigeza ko, ni kuvuga uzosanga kenshi umuvyeyi n'utwa pokeye bivanye n'ubukene afise, arashobora kutatugurisha kugira ngo arondere utundi tuntu yitwa umufasa, ukasanga ingenzi za Kenya mu rugo. Abandi nabo kenshi uzosanga ari abantu b'imboregwa, uzobasanga mu birabo kenshi uzosanga abantu bakunze intu z'imigorigori. Ni ukuvuga ko amaze kuronka ibyo by'ibiribwa byapokeye acagurisha kugira ngo agende kunywera inzoga injya muhira zikatazikena.
Hariho n'ikindi kintu rero gishasha cadutse ngaha mu kambi cy'abana bazimira, ariko nta byemezo nyezina turaronka, na byo nyine igipolisi cya gikwiye kugira iki gukora kikaraba yuko ari icyo ayo matohoza kikayakorera ko kikaraba ko ari ibyo cyahita atari ibyo, kandi bari abana nyine bakiri bato bato bari munsi y'imyaka 10.
Mu gihe ishyirahamwe Save the Children ririmo gufasha abana, abo bandi Barundi batuye mu nkambi basavye uko amashyirahamwe atandukanye mu nkambi yofasha n'abavyeyi akabaronza ifashanyo zihagije, kibure ibikorwa n'imyuga itandukanye kugira baronke ubushobozi bwo kurera abana babo mu buryo bukwiye.
Leta ya Tanzania rero nitetsure kuko tuyunga mu nkambi, abandi bakajya mu boyi iyo mu bisagara, abeshi bamaze iminsi batoroka. Twasabye leta nk'umuvyeyi,
icyo twasaba rero twasaba UN umuvyeyi wacu arabe ukuntu byogenda, nirabe ukuntu yotu ukuntu yobigenza, hazogera igihe n'abandi bazoze barapfiriye kubwo kubw'inzara bagenda kuraba ibyo boshaka borondera, kugira ati barabe ukuntu babaho, mugabe ibyo byose bizohava bigira biteza ingorane.
Ishyirahamwe Save the Children rifasha igisata cy'indero mu nkambi y'impunzi ya Nduta, yemeza ko uko umwaka utashye rifasha abana bashika 900 mu bijyanye no kuronswa ibyo kujya, imyambaro n'ibikoresho ku ishure, ariko hakurikije bitegira bitangwa n'umuvugirizi umuvugizi w'iryo shyirahamwe hari abandi barenga ibihumbi indwi bakeneye imfashanyo zitandukanye mu nkambi kuva mu nkambi y'impunzi Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuve muri Tanzania tuje muri Guinea habayeho kudeta muri icyo gihugu bahamagaje ku munsi w'ejo abaminisitiri n'abandi bategetsi bakomeye ba leta mu nama yo kugerageza gusubiza mu buryo ibintu abakoze kudeta kandi bongeye gufungura imipaka yo ku butaka no mu kirere bari bafunze ku cyumweru. Inkuru ijwi rya Amerika turagezwaho na Temistoke Mutijima.
Abo basirikare banasabye abakozi ba leta gusubukura imirimo uhereye kuri uwa mbere mu guhamagaza abahoze muri guverinoma n'abakuru b'ibigo bya leta. Abahiritse ubutegetsi bavuze kuhirahira kanga kwitaba agomba gufatwa nk'urwanya inama y'igihugu ishinzwe iterambere no guhuriza hamwe abanyagihugu CNRD, urwego bashyizeho ruyoboye igihugu mu buryo bw'inzibacyuho. Abasirikare kandi batangaje isaha ya saa mbiri z'umugoroba nk'iy'abaturage bagomba kuba batashye mu ngo mu gihugu hose. Abahoze bagize guverinoma basimbujwe abanyamabanga bakuru muri buri ministeri mu rwego rwo gukomeza imirimo yazo ya buri munsi. Ni mu gihe abahoze ari abaperefe, abasuperefe na ba guverineri bo basimbujwe abasirikare. Abasirikare bo mu mutwe w'ingabo udasanzwe bayobowe n'umukuru wabo Lieutenant Colonel Mamadi Dumbuya bavuga ko bataye muri yombi wahoze ari umukuru w'igihugu mu rwego rwo guhagarika imicungire mibi y'umutungo wa leta, ubukene na ruswa yari yarabaye icyorezo, ikoreshwa ry'inzego z'ubutabera ku nyungu za bamwe niho nyangwa ry'uburenganzira bw'abaturage. Abahiritse ubutegetsi banatangaje iseswa ry'izindi nzego z'imitegekere, byitezwe ko kuri uyu wa mbere bagira byinshi batangaza ku bijyanye n'aho berekeza igihugu nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryamaganwe ku ruhando mpuzamahanga ariko rigasanganizwa ibyishimo mu murwa mukuru Conakry. Video igaragaza Bwana Konde yatangajwe n'abahiritse ubutegetsi imugaragaza atuje ariko bigaragara ko yatsinzwe, yambaye ipantaro y'ikoboyi n'ishati yicaye mu ntebe y'umufariso. Abahiritse ubutegetsi bijeje ko ameze neza kandi afashwe neza. Abasirikare kandi batangaje ko bifuza gusubiza ubutegetsi abaturage. Basobanuye ko basheshe guverinoma inzego z'imitegekere n'itegeko nshinga byashyirishijweho na Bwana Konde mu 2020 ari nabyo yifashishije mu kwiyamamariza manda ya gatatu muri uwo mwaka, yirengagije imyigaragambyo yari imaze amezi yanatwaye ubuzima bw'abaturage. Bijeje igihe cy'inzibacyuho nk'uko byagenze mu baturanyi babo muri Mali naho haheruka kubihirikwa ry'ubutegetsi. Ihirika ry'ubutegetsi ritunguranye rishyize kundundura amezi menshi ingorane mu bya politiki no mu bukungu zongerewe ubukana n'icyorezo cya COVID-19, igihugu kiyobowe mu buryo bw'igitugu n'umuntu ku giti cye nk'uko abanenga Perezida Konde wari ku butegetsi kuva mu 2010 babivuga, aho bumvikanisha ko yagiye ahinduka umuntu wihugiyeho. Iri hirikwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Alpha Konde ryinjiye mu mateka mabi y'iki gihugu gikennye kandi gihora mu ngorane, mu gihe nyamara gikize ku mabuye y'agaciro n'ibikomoka kuri peteroli. Imyaka ibarirwa muri mirongo kuva cyabona ubwigenge mu 1958 kikaba cyaragiye kiyoborwa mu buryo bw'igitugu no mu mico irangwa n'ibikorwa bihutaza by'igisirikare. Kugeza kuri uyu wa mbere nta muntu wari wagatangajwe ko yaguye muri iri hirikwa ry'ubutegetsi, nubwo ku cyumweru mu gitondo hari hakomeje kumvikana urusaku rwinshi rw'imbunda mu murwa mukuru Conakry. Nta kibazo gikomeye cyabaye mu ijoro ryo ku cyumweru rikiri uyu wa mbere. N'irindi hirikwa ry'ubutegetsi hakoreshejwe ingufu ribaye muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara mu gihe kitarenze umwaka nyuma y'iryabaye muri Mali mu 2020 no muri Chad mu 2021. Irangira ry'imyaka icumi y'ubutegetsi bwa Konde bigaragara ko ryatanze ibyishimo mu bice binyuranye by'umurwa mukuru Conakry, cyane cyane mu nkengero zawo ahatuye cyane abashyigikiye abatavuga rumwe na leta. Nyamara ku rundi ruhande ryamaganwe ku ruhando mpuzamahanga n'umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres. Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika ubinyujije mu muryango w'ubukungu uhuza ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO ndetse n'umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi. Ubufaransa bwatangaje ko bwifatanyije na CEDEAO mu kwamagana ihirikwa ry'ubutegetsi muri Guinea ndetse busaba ko Perezida Konde yarekurwa bwangu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yamaganye iryo hirikwa ry'ubutegetsi ndetse yaburiye ko rishobora kugabanya ubushobozi bwa Amerika mu gufasha Guinea. Gusa muri iyi myaka ya nyuma y'ubutegetsi bwe byagaragaraga ko Perezida Konde agenda ahindura uruhande yisunga cyane ibihugu by'Ubushinwa, Uburusiya na Turikiya. Kugeza ubu bakizigenza mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Guinea nta gifatika baratangaza ku byabaye. Icyakora impuzamashyaka iharanira kurengera itegeko nshinga FNDC isanzwe ihuriyemo imitwe ya politiki n'imiryango ya sosiyete sivili yatangije imyigaragambyo yo kwamagana manda ya gatatu ya Perezida Konde yakurikiraniye hafi itabwa muri yombi ry'umunyagitugu ndetse n'iby'abasirikare batangaje ku byerekeye itegeko nshinga.
Urakoze Temisokle Mutijima, reka mugenzi wacu Edi Rwema akwakire atwibutse by'ingenzi byaranze igihugu cya Guinea kuva kibonye ubwigenge.
Tariki ya kabiri y'ukwezi kwa cumi umwaka w'igihumbi 1958 nibwo Ahmed Sekou Touré yatangaje ko igihugu cye Guinea kibonye ubwigenge. Byabaye iminsi mike nyuma y'itora rya kamaramaka yanze ko igihugu cy'umunyamuryango mu ishyirahamwe ryari huje Ubufaransa n'ibihugu bya Afurika. Ni igitekerezo cyari cyatanzwe n'uwayoboraga Ubufaransa icyo gihe Charles de Gaulle. Mu kwezi kwa mbere umwaka w'igihumbi 1961 Sekou Touré yatorewe kuyobora Guinea. Mu gihumbi 1967 igihugu cyahisemo kugendera ku matwara ya gisosiyaliste. Sekou Touré wayoboye Guinea imyaka 26 yatangiye afatwa nk'intwari yaharaniye ubwigenge bw'igihugu ariko aza guhinduka umunyagitugu ushinjwa kuba yaragize uruhare mu izimira ry'abantu barenga 50,000 nk'uko bivugwa n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Abandi ibihumbi bahunze igihugu. Tariki ya gatatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi 1984 Sekou Touré amaze gupfa, itsinda ry'abasirikare bayobowe na Colonel Lansana Conte ryafashe ubutegetsi. Mu mwaka w'igihumbi 1985 Conte yaburijemo igeragezwa ry'ihirikwa ry'ubutegetsi, naho mu mwaka w'igihumbi 1996 yongera aburizamo imyivumbagatanyo mu gisirikare. Mu mwaka w'igihumbi 1993 Conte yatorewe kuyobora igihugu, nyuma yongera gutorwa kabiri mu matora atarigeze yitabirwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2007 habaye imyigaragambyo ikaze mu gihugu yatumye ubutegetsi bwa Lansana Conte bukoresha ingufu zidasanzwe mu kuyiburizamo, byaviriyemo abantu barenga 180 kuhatakariza ubuzima. Ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2008 igisirikare nanone cyafashe ubutegetsi ku ngufu ubwo Perezida Conte yari yitabye Imana azize uburwayi butamenyekanye. Yapfuye afite imyaka 74 ubwo Kapiteni Moussa Dadi Camara yahise afata ubutegetsi. Mu kwezi kwa cyenda 2009 igisirikare cyarashe mu baturage bari muri stade aho abatavuga rumwe na leta bari mu bikorwa byo kwiyamamaza. Abantu 157 barishwe, abagore bagera ku 100 bafatwa ku ngufu. Mu kwezi kwa 12 Camara yaje kuraswa mu mutwe n'umwe mu basirikare bari bashinzwe kumurinda. Mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2010 Perezida w'agateganyo Sekou Bakonate yasinyanye amasezerano na Moussa Dadis Camara yakurikiwe n'amatora y'umukuru w'igihugu. Tariki ya 7 y'ukwezi kwa 11 Alpha Conde yatorewe kuyobora igihugu. Konde yaje kurusimbuka ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa 7 umwaka w'ibihumbi 2011 ubwo abasirikare bagabaga igitero ku rugo rwe mu mujyi wa Conakry. Ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2015 yongeye gutorerwa indi manda ya kabiri mu matora yaranzwe n'urugomo, benshi bemeza ko habayemo no kwiba amajwi. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 muri iki gihugu cya Guinea hadutse icyorezo cya Ebola cyahitanye abantu barenga 2,500. Mu kwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2019 hatangiye kuvugwa amakuru ko Alpha Conde yifuza kwiyamamariza manda ya gatatu. Ibi byakuruye imvururu n'ubushyamirane mu gihugu, byaguyemo abasivili bari mu myigaragambyo. Tariki ya 22 y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2020 nibwo hemejwe itegeko nshinga rishya ry'igihugu binyuze mu itora rya kamarampaka rititabiriwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Iri tegeko niryo ryemereye Alpha Conde kwiyamamariza indi manda ya gatatu. Alpha Conde yemejwe ko ari we watsinze amatora tariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2020. Abo yarahanganye nabo barimo Selu Dalein Diallo banze kwemera ibyavuye mu matora.
Tukivuga kubera mu gihugu cya Guinea, mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Frederic Bamvuginyumvira, umuhanga mu bya politike n'umubano hagati y'ibihugu, akaba yarigeze kuba vice perezida wa mbere wa Repubulika y'u Burundi ari Bruxelles mu Bubiligi. Ku murongo wa telefone aratangira avuga uko yakiriye ibyabaye muri icyo gihugu.
kudeta di kudeta muga na basirikare bafashe ingingo yo gutembagaza ubutegetsi bakabutembagaza babanje gusenya ibwirizwa shingiro ariko ikibazo gihari kandi cyerekanye no mu bindi bihugu harimo n'u Burundi nuko ari gusenyura ubutegetsi kubera umukuru w'igihugu nawe aba yavuze ati nanjye ndashaka manda ikurikira mwabitemewe n'amategeko bigatuma abanyagihugu baca barakara hanyuma rero basirikare nabo bakaza gufasha abanyagihugu niko twabibonye ikindi kimwe kiradutangaza ni uko ejo bundi muri Mali harabaye amakudeta abiri muri Chad harabakudeta umukuru w'igihugu arapfa hanyuma mu twabyumvise rero ngaho muri Guinea Conakry umuntu agaca yibaza ati none ibyo bintu bisigura iki
muravuze ko ibyo bibaye inyuma ya kudeta muvuze zibiri zabaye muri Mali no muri Chad kaba bibaye mu kiringo nk'icy'umwaka umwe umuntu aravye ni kudeta yabaye muri Guinea ibyo bivuze iki kuri demokarasi mu karere ko muri Afrika mu burengero no muri Afrika muri rusangi mu gihe twaduheje kubona inkuru nziza muri Zambia ubutegetsi bwashikirizwe umuntu atavuga rumwe na leta umunyapolitike mu byatanze kize
icyo umuntu ari bivuge ko nuko izo kudeta muri ibyo bihugu bitatu byo bihugu cyo bihuriye ko byose byatwawe mu bukoloni n'ubufaransa gushika ubonero kandi cy'Afaransa rimwe sefa byo bari bagikoresha urumva rero bibaye muri Zambia Zambia ni igihugu cyatwawe n'Abongereza uburyo rero usanga ibihugu byatwawe n'Abongereza ibihugu byatwawe n'Abafaransa uyu munsi usanga hari ubudasa kuko ni muri iyo byatwawe n'Abafaransa bikuramo amakudeta ahandi usanga umenga yarahagaze icyo nicyo gitangaje mugabo kandi umuntu akibaza ati kubera iki muri Guinea narakurikiye ejo bundi amajambo uyu perezida Kondi yashikirije ari muri Guinea nyene n'ikindi gihe yari ubufaransa yarerekana neza avuga ati twebwe nimutureke ibihugu byacu bitunganye uko tubyumva mutureke kuza muratuvangira nimureke afurika yigenge nimureke afurika itunganye ibihugu byayo mwoye kuza murivanga mu bintu by'iwacu baza ko ariryo jambo ari parazira
kuba hari abavuga ko perezida Konde yasanwa werekeje amaso cyane ku bihugu by'ubushinwa uburusiya na turikiya ku bijyanye n'inyungu z'ibihugu by'ibihangange hari nk'ubufaransa ufise mw'inyungu muri ico gihugu na leta zunze ubumwe za Amerika kubona igihugu gifise amatungo kama akomeye yo mu butaka mwibaza ko hariho iyo mikino hagati y'ibyo bihugu by'ibihangange ishobora kuba iri inyuma y'ibiriko biraba canke n'ingingo gusa yabo basirikare
akivyemeza afise ariko igihari nuko ndavye ibiba byabaye muri Congo ukabona abashinwa ariho bari ukabona uyu munsi ariko arimba ubutaka kandi amategeko bakoresha bacugaruka rero ngaho muri ibyo bihugu Afurika y'uburengero nibaza ko hari nda kuba hari ibibazo bijyanye n'ibyo by'ubutunzi naho bitakugirwa hejuru kandi iryo jambo avuze ati njyewe ndakeneye ko mu gifaransa pero cordon ombilicale ni ukuvuga ikintu kidufatanya n'ibyo bihugu byadutwaye igihugu cy'ubufaransa bidufatanya na twe bihugu bya Afurika twabaye colonize par ubufaransa bavuga bati birakwiye ko buruzobi rucika urumva yari mesaje ikomeye cyane uburyo nibaza ko byababanje abo bantu b'abafaransa cyangwa abo bantu bari kumwe n'ubufaransa kuko baca yibaza bati ni kubera yashaka gushyira ku giti niho rero mvuga ati mu bisanzwe yari nza kuko kandi bafise uburyo amahera bakoresha kandi ava mu Bufaransa urumva barimo barategekanya ingene ntungura ashobora kwihindukiza akaza gukorana n'u Burusiya akaza gukorana n'Ubushinwa n'abandi birashoboka nubwo atobivuga abamwumviriza bashobora kuvuga bati arimo ararondera gukora ibi nk'uko abandi babikora
urabashimiye murakoze cyane
bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibicumunani
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibicumunani
Radio Communauté de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Dusoreze ku makuru y'imikino. Ikibazo cya COVID-19 cyateje isubikwa ry'umukino w'umupira w'amaguru wagombaga guhuza Brazil na Argentina. Mugenzi wacu Edi Rwema nibyo atubwira.
Umukino wo guhatanira tike yo kuzakina imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru wagombaga guhuza ibigugu Brazil na Argentina kuri iki cyumweru gishize warahagaritswe. Impamvu yabiteye nuko hari abakinnyi birengagije amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Uyu mukino wahagaritswe nyuma y'iminota mike utangiye kuri stade ya Nio Quimica iri mu mujyi wa Sao Paulo, ubwo abashinzwe iby'ubuzima binjiraga mu kibuga bagategeka ko umukino uhagarara. Ibi byatumye habaho ubushyamirane hagati y'abakinnyi n'abayobozi b'ayo makipe akomeye ku rwego rw'isi. Inzego z'ubuzima za Brazil zategetse ko abakinnyi bane bakina muri shampiyona y'Ubwongereza bahita bashyirwa mu kato kuko birengagije ingamba za COVID-19. Kuva tariki ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu, amabwiriza ya Brazil ku bijyanye na COVID-19 ateganya ko nta muntu uturutse mu Bwongereza, Ubuhinde na Afurika y'Epfo wemerewe kwinjira muri Brazil. Inzego z'ubuzima zishinja abakinnyi ba Argentine kutavugisha ukuri ko baje baturutse mu Bwongereza. Abo bakinnyi ni Giovanni Lo Celso na Cristiano Romero bakinira ikipe ya Tottenham, hamwe na Emiliano Martinez na Emiliano Buendia bakinira ikipe ya Aston Villa. Bashinjwa ko babeshye ubwo babazwaga niba batarigeze bakandagiza ikirenge mu Bwongereza mu minsi 14 ibanziriza kwinjira muri Brazil. Iki cyemezo cyo kutemera abantu bava mu Bwongereza kwinjira muri Brazil cyanatumye abakinnyi 9 ba Brazil badahamagarwa mu ikipe y'igihugu.
It's the MP Record. Dr. Mars Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, vipindi vya furaha manu moja na upendo. Vipindi vya furaha manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi. Muri sanga ya kose vishi. Agasaro kaburaga kaboneke benshi.
Aha, kaboneke benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwayo mu ntara. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwanyu mu ntara.
Production. Nshuti mwabanye natwe muri ayo makuru haniho dusoreje ayo muri aka kanya turabashimira mwe mwese mwakurikira ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Fatou Alimas Kalala niwe wegeranije aya makuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije. Naho je mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.